Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwana muse nshuti mudutezi amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo. Ku makuru tubafitiye turavuga ku rugendo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagize mu manuko bw'igihugu ejo ku munsi wa kabiri ku banyororo bagera ku 300 mu Burundi bagiye kurekugwa muri uno mwaka w'2019 hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritezura abamaze imyaka 5 bapfunzwe. Ku kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe mu Burundi IJEBU cemeza ko imvura izocika mu kwezi kwa gatanu mu kiringo c'impeshi. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru avugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yarongeye gutorwa mu kiringo cya kabiri cy'indi manda y'imyaka ine ejo ku munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho batavuga rumwe nawe bagerageje guhagarika guharura ibyavuye muri aya matora. Ku majwi yose amaze guharurwa havuyemo ayo muri leta imwe, abategetsi b'umugwi utunganya amatora bahaye Buhari amajwi arenze cyane ayiwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Atiku Abubakar Bahiganwa. Buhari vyitezwe kwashikiriza ijambo ry'iyo ntsinzi yiwe, ariko aramaze kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter kwanezerejwe cyane n'ibimaze gukorwa. Umugambo ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Le Parti Democratique du Peuple wasabye komisiyo y'amatora guhagarika guharura amajwi, uvuga ko imyidondoro ku makarata y'abatoye yahinduwe, ariko umugambwe nturavuga nimba uzokwitwara. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwigomba gutegura akajagari mu gihugu ciwe mu ntumbero yo gutanguza intambara mu karere. Maduro yagize ati bariko baragerageza kurema intambara kugira baronke ingene basigura ko igihugu kiri mu bibazo bya politike, ko ari ngombwa kurungika inteko za gisirikare muri Venezuela no guteza intambara mu karere ka Amerika y'Epfo. Maduro yabivugiye mu kiganiro yahaye televiziyo ABC News yaha muri Amerika ari ku kirimba ciwe ku murwa mukuru Caracas. Ku munsi wa mbere icegera ca Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangaje izindi mfashanyo z'igiciro c'imiliyoni 56 z'amadolari y'Abanyamerika ku banyagihugu ba Venezuela igihe yabonana na Juan Guaido atavuga rumwe na Leta hamwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko. Maduro yavuze ko iyo nama yabereye i Bogota muri Colombia ari kimwe mu twigoro two gushyiraho leta ibangabanganywe n'ihari muri Venezuela kugira Amerika ironke ingene ishikira ibitoro by'umurengera ico gihugu gitunze mu butaka bwacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashitse i Hanoi ku murwa mukuru wa Vietnam ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro, aho yagiye mu nama igira kabiri n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un we yahashitse ku munsi wa kabiri mu gitondo, inyuma yaho Kim ashikiye ku rubibe rw'igihugu cya Vietnam na gari ya moshe ku wa kabiri ejo mu gitondo ajabutse igihugu cy'Ubushinwa. We hamwe n'abamugendanira baciye bajanywa n'imodokari zikurikirana ku ihoteli yo mu gisagara cya Hanoi. Urugendo rwafashe amasaha abiri. Bitekanijwe ko abategetsi babonana mu nama imara igihe gito kuri uyu wa gatatu imbere y'uko bafungurira hamwe ku mugoroba, umwe wese aherekejwe n'abategetsi babiri hamwe n'ubasobanurira mu ndimi. Michael Cohen yahoze ari umushingwamanza wa Perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatatu niho ashikiriza akanama k'inamashingamateka gashinzwe kugenzura ibikorwa by'igihugu. Ivyo ashikiriza bishobora guhungabanya ubutunzi bwa Perezida Trump, kandi haramenyekana inyifato Trump yagize mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu canke n'inyuma yaho ni bibazo yishura rero kandi biza kuba biriko birakurikiranwa ikibiriraho n'abanyagihugu kumbonesha kure Cohen aza kuba icabona ku vyabaye ku rwego rwo hejuru n'inyuma y'ivyabaye kandi nk'ibi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi aho umukuru w'igihugu w'ico gihe yahuye n'ibibazo nk'ibi vyabashize ku mugaragaro ivyiwe mu ciswe Watergate muri ico gihe Muri Amerika kandi n'amashinga mateka yaratoye yongerere meza ejo ku munsi wa kabiri guhagarika ivyashikirijwe na Perezida Trump kw'igihugu kiri mu bihe kibangamiwe kurubibe Amerika ihana na Mexique. Perezida Trump yashikirije ko ashobora kuzokwikora ku yandi mafaranga yo kubaka uruzitiro bitarinze kwemezwa n'abashinga mateka. Byari byitezwe ku inama nshinga mateka yiganjemwo abademokrate yemeza ivyo ariko ntibiragaragara ko senayo yiganjemwo abarepublikane ihava ivyemeza naho senayo vyemeza Perezida Trump yavuze ko azovyanka hazoba urugamba rero mu vy'amategeko kuri uyo mugambi wa Trump wo kubaka uruzitiro rw'ibirometero amajana 320 hakoreshejwe amafaranga asana yamaze guhabwa ibindi bisata vya leta Perezida Trump yavuze ko yiteze gutsindwa mu masentare atari make yibanze kuri ico kibazo ariko yemeza ko azotsinda muri sentare nkuru y'igihugu kuva mu bihe by'imyiyamamazo rero muri 2016 Trump yamavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika gikeneye uruzitiro ruhagarika abinjira muri ico gihugu mu buryo budakurikije amategeko
Turashimiye Aloyis ku makuru ahejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda aho mu rugendo yagiriye mu karere ka Nyamagabe mu bumanuko bw'u Rwanda ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasavye ababa mu ntara yo mu bumanuko kugira uruhara rugaragara mu kwirindira umutekano ni mu gihe mu minsi irangiye havuzwe ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho byahitanye ubuzima bwa bamwe muri iyo ntara Eric Bagira Ubusa niyo nkuru adufitiye yidonido
Ingingo yagarutse cyane mu ruzinduko rw'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu ntara y'Amajyepfo mu minsi ibiri yibanze cyane ku iterambere ry'iyi ntara igenerwa miliyari 120 ku ngengo y'imari ariko ngo ntihagire igihinduka kigaragara mu iterambere By'umwihariko ku karere ka Nyamagabe yasuye kuri uyu wa kabiri imibare iragaragaza ko buri mwaka Nyamagabe igenerwa amafaranga asaga miliyari 2 mu bikorwa bigamije kuzamura abaturage bikura mu bukene ariko aka karere gakomeza kuza mu dukeneye cyane nk'uko bisobanurwa na Professor Shyaka Anastase Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu
iyo rero muri aka karere 48% baracyari munsi y'umurongo w'ubukene kandi bafite imbaraga zo kwihuta ndetse abagera kuri 18% ukagusanga ubukene muri aho uvuga ko ni ku gipimo gikabije ibyo byatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu gusaba ko twongera imbaraga turimo turazongeramo
mu ijambo ry'Inyamagabe Perezida Kagame yasabye ko ku bufatanye n'abategetsi mu nzego z'ibanze bagombye kubanza gukoresha bike bihari ntiyumvisha uburyo akareraho gutera imbere gasubira inyuma
ntabwo wahora ushyira amafaranga ashobotse mu bantu ugerageza kurwanya ubukene bafite niba bakora neza iyo nyongera babashyiriyeho ikwiriye kuba ibafasha komeza gutera intambwe bagana imbere bakemura ibyo bibazo nibura bimwe ariko ntabwo ahubwo byavamo ko abantu basubira inyuma ntabwo byumvikana
hari bimwe mu byibanze ku karere ka Nyamagabe umukuru w'u Rwanda asanga bitagombye ingufu zidasanzwe
baturage ba Nyamagabe nimwe mbaza muranyumva ubwiherero nabwo bugomba kuva mu baterankunga ubuzima bwacu tuzaburangiza abaterankunga bazatugaburira nibarangiza badukurikirane bajye kudushakira aho twiherera
umujyi wa Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongo mu majyepfo y'u Rwanda abategetsi barawusimbura n'amariko burunga busigukwa busanze gusa Perezida Kagame avuga ko ibiriho abibona kandi abifitiye igisubizo
mera uyu mujyi buri wese wahanyuze yagenda ahererekanya n'undi
umuji ukomeza ukaba kwa kundi gute aravuze iki
niko wa prezida wa republika uyu muji bigaragara ko kiro kiri kutiriza cyane rya soko twavugaga ejo tukaba tubona kiriya kibazo cy'isoko nikimara kujya ku ruhande tuzashishikariza abaturage kugana
icyo kibazo nacyo ga nta mpamvu cyabuye gutwara kiriya gihe kinini cyose uzi icyo ngiye gukora hari abantu banyamagabe bakomoka muri nyamagabe batuye bavuka bagera bate bafite amikoro bibera i Kigali ndaza kubirukana mu mujyi baza.
Kuri ingingo y'iterambere umukuru w'u Rwanda yabwiye abatuye Nyamagabe ko ubutegetsi abereye ku isonga bubazirikana kandi ko nta mpamvu yo kubaho nk'abasinyanye amasezerano n'ubukene.
Bantu ba Nyamagabe turabatekereza turifuza ko mwashyira hakanyu natwe inzego za leta zigafatanya namwe tugakora ibikorwa bishoboka bidufitiye akamaro tugatera imbere abantu bakareka kwicara bakarekera iyo ngiyo bakibanira n'ubukene bakabyemera bakumva ko ariko bikwiye ibyo ntabwo ariko bikwiye.
Mu minsi yashize nibwo hagiye humvikana ibitero bya hato na hato by'abitwaje intwaro mu ntara y'amajyepfo na Kitabi ya Nyamagabe irimo ni ibitero byagiye bihitana ubuzima bwa bamwe. Kuri ingingo Perezida Kagame yavuze ko bikwiye guhagarara
umutekano tuntu tw'udutotsi tugenda tubamo umutekano ari abantu baturuka hanze y'imipaka bakazaga kungabanya umutekano w'abantu ibyo bikwiriye guhagarara kandi bizahagarara ariko nimwe bibanza guheraho.
Yabwiye abatuye mu ntara y'amajyepfo ko aribo bakwiye kugira uruhare mu bikorwa bigamije umutekano mwiza kuko baba ba mbere mu bo bigiraho ingaruka aho wahungabanye.
Mukwiye kumva ko nta bantu bakwiriye kubinjiramo yaba inshuti yawe yaba umuvandimwe yaje ukamumenya ukamuhishira ntumurwanye ndetse ntumujyane ntumwerekane mu nzego izo arizo zose ziraho mutuye ingaruka zabyo ni mwebwe ziheraho zikahungabanya umutekano wanyu bigahungabanya ubuzima bwanyu abantu bakaba bavuye ku byo bagomba kuba bikorera bibatunze bikajya abantu kwirwa bakwira umushwaro biruka mu misozi ba ibyo ntawe ubikeneye aho tugeze imyaka tumaze ibyo twari tumaze no kubyibagirwa ntibikuriye kuzongera kugaruka na rimwe.
Kuri ingingo y'umutekano nyine wakunze kutaba mwiza mu minsi ishize ku ntara y'amajyepfo ku mugoroba wo kuwa mbere w'iki cyumweru mu kiganiro yagiranye n'abavuga ariko ijyana wo mu ntara y'amajyepfo Perezida Kagame yavuze ko ahanini byakunze guturuka ku muturanyi mubi. Avuga ko u Rwanda rwabyitwayemo neza kuko byari bigamije ubushotoranyi kandi ko kuba rwarabyihoreye ari uko hari umurongo bitari byakarenze. Ikindi kikigaragara Perezida Kagame asuye abaturage baracyamusanganiza uruhuri rw'ibibazo byiganjemo iby'amasambu bimwe muri byo aba yaragejejwe hakanabitangaho umurongo ariko yamara kuhava inzego zibishinzwe ntizibikurikirane. Ehwagirubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abanyororo bagera ku 300,000 nibo bagiye kurekugwa muri uno mwaka wa 2019 hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritezura bamaze imyaka 5 bapfunzwe ariko batagirizwa ivyaha bihambaye nk'ihonyabwoko. Vyashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe n'uburongoye ishyirahamwe Ntabariza rikurikiranira hafi agateka k'abanyororo. Inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura.
Umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yatomoreye abitabye uruganda abiyongingo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itezurira.
Certaines femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes ayant des nourrissons âgés d'au moins.
Umushikiranganji Emile Laurentine Kanyana ati abegwa n'ico kigongo c'umukuru w'igihugu bagizwe n'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bafise abana bafise munsi y'imyaka 3, abafunzwe bafise imyaka 70, abagendana ubumuga, abagwaye indwara zidakira kandi bafise imyaka myinshi. Kuri abo hiyongera ko abakwije ica gatatu c'igifungo baciriwe kandi bigenjeje neza mu munyororo nabo nyene bari mu bazorekugwa. Uwo mutegetsi yanashikirije baba bafashe Burundi mu gisata c'ubutungane abakora muri ico gisata ku butaka bw'u Burundi igituma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yafashe iyo ngingo.
Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser la réconciliation.
Emmanuel Laurentine Kanyana ashikiriza ku iyo ngingo atakindi igamije atari gukomeza gusubiza hamwe kw'abarundi. Umushikiranganji w'ubutungane akavuga ko umukuru w'igihugu atumiriye abarundi gufatira kuri ako karyo kugira baje hamwe kugira babumbatire amahoro mu gihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yibutsa abarundi ko gusubiza hamwe ari urugamba rwa misi yose. Sagaseseshwa rumuri iki kigongwe cy'ikivunga caje hageze kandi nico gukurikiranira hafi
suivi par un accompagnement approprié.
Umushikiranganji Emmanuel Laurentine Kanyana avuga ko abo bafunga 300 bazorekurwa muri uno mwaka natashikirije yari ico gikorwa kizotangurira. Amenyesha ariko ko umugwi w'amaho ujejwe kugwa ry'abatezeriwe n'umukuru w'igihugu uzuri ku kivi mwishirahamwe ntabariza riheranira agateka k'abanyororo abarigize bakira neza ingingo y'umukuru w'igihugu. Urongo iryo shirahamwe agasaba kwiyo ngingo yoshirwa mu ngiro vuba, imvugo ikajana n'ingiro ntibimere nk'uko vyagenze mu myaka iheze.
Turashima umushirankanje w'ubutungane ukuntu ariko arafata ingingo nziza kugira haze hatahe abanyororo batari bake, na cyane cyane ko hari gihe iyo abanyororo bagire batahe usanga hari habikika mu kiza, ugasanga hari kuwe abatategeza kurekugwa cyangwa ugasanga n'abandi bagumyeyo, ari bya bindi bica bizana amajambo menshi kandi birumvikana. Ntiwobona umuntu yari yarekuwe na Sebarundi agumyeyo ngo habure amajambo. Rero twebwe kwishyiramo ntabariza turakengurutse kwinogenekerezo rya 2026 ko umushikiranganje w'ubutungane ari kumwe na twebwe nyene dusanzwe duharanira agateka k'abanyororo kandi yerekanye imbere y'abarundi n'amakungu kwishaka njyanye n'icyubahiro yavuze byo kurekura abanyororo kandi akaba ari wajeje kubishyira mu ngiro. Turizere rero mu minsi itarambiranye ko igiye kuja mu ngiro kandi turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi.
Jean Marie Jimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza agasaba ubushikiranganji bw'ubutungane n'abasanzwe bafasha u Burundi kongereza uburyo basanzwe batanga mu gisata cy'ubutungane ivyo fasha kugira umurwi ujejwe rekurwa ry'abanyororo batezuriwe n'umukuru w'igihugu rije mu ngiro vuba. Uwavuka ko nawe yabaye umufungwa mu kiringo kirenga imyaka 10 afise akamatera abazofungurwa mu minsi iri imbere cyo kimwe n'abazobakira mu kibano.
Ubwa mbere twarababwiye neza yuko hariya ahantu baba bari hataryoshe, umuntu yavunitse ni wacayiga kuntu acumbagira, twabasaba yuko bakitse iyo baje bava birinde icyo basubiza hajya ahantu. Narahamaze imyaka 12 ndahazi ko ari habi, abarundi babakirana igishika ntibasubire kubabona mu ivyo bababonyemwo. Rero tukavuga tuti igihe abo bantu batashe nitubakire neza hanyuma nabonyene bazece birinda gusubira mu vyatumye baba muri yo minyororo.
Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi itezurira abanyororo muri uno mwaka niyo kwigenekerezo ya 2023 ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2019 ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kandi ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe IJEBU cemeza ko imvura izocika mu kwezi kwa gatanu mu kiringo c'impeshi. Augustin Genzirabona ajejwe ibyihindagurika ry'ibihe muri cyo gisata yemeza ko hari bice bizogwamwo imvura nyinshi mu gihe hari ibindi bizogwamwo imvura nke. Antoine Ntemako arongoye igisata kijejwe gutabara no gukinga ibiza asaba abo vyega bose kwitegura kugira bakinga ibiza bishobora kwaduka. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mucigwa cyashizwe ahabona n'ikigo ijebu kijejwe gukurikirana ingene ikirere cyifashe ku munsi cyerekanye ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatatu imvura izogwa neza mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Auguste Ngenzirabona ajejwe iby'amazi n'indagurika y'ibihe muri ico kigo avuga ko hari uturere imvura izogwa ari nyinshi ahandi naho hazoboneka imvura nke
hagati mu gihugu mu bumanuko mu burengero no mu buseruko bushira ubumanuko imvura irashobora kuba nyinshi cyane mugabo mu buraruko gushira ubuseruko imvura irashobora kuba nkeyi ariko izogumigwa imvura izocika mu gihe cegereye itariki 20 z'ukwezi kwa Rusama mu ntara Kama z'igihugu arizo Imbo Bugesera na Bweru muzindi ntara imvura izocika mu mpera z'ukwezi kwa Rusama.
Antoine Ntemako arongoye umugwi mukuru w'igihugu ujeje gutabara no gukinga ibiza mu gihe cy'isibe avuga ko ico cigwa kigiye gufasha kuko abegwa n'ibijanye n'ibiza bagiye kwitunganya kugira barabe ico bokora mu turere imvura izoba nyinshi mu kugwanya imyuzurira n'inkukura.
Mbega iyo hagwa imvura nyinshi duhora tubona iki? Hari imyuzurira, imyuzurira ibaye haba aho ubuzu bwa bwuzura hagacatera indwara mu burimyi abantu baratwagwa imyemi bagatwagwa abantu bagasonza ikindi naco tuboneraho twibutsa abantu iyo imvura igwe bene iyi twarabonye kwikara kwera ubwambure bwabaye mu misozi yuko botera ibiti kuko iyo uteye ibiti imvura igwa ikwiye nivyo mugabo kandi bace n'imikobeko kugira ngo twe turagabanya iyo mirindi y'imvura izoza ishobora gutwara ibintu cyangwa ikabomora aramabarabara cyangwa imisozi cyangwa ibintu cyangwa ikonona imirima
nayo mu turere hazogwa imvura nkeyi mu gisata cyo gukinga ibiza basaba abajejwe uburimyi kwigisha kugira abanyagihugu bijukire kurima ivyera mu kiringo gito n'ico umuntu yokora kugira muri utwo turere imvura ntiyame yataze.
Aha nubwira ngo abajejwe uburimyi bwo kwigisha abanyagihugu bega botera iki ikintu cimbuka cyane canke borimahe bari mu munyonga canke bari mahandi ngira bigishe bigishe barabe n'igituma yumvura karere kama ka Kirundo na Muyinga biko imvura niko ri yama yataze uko abite byo ari bike ari bace bafatira ngaho umuntu wese twigishanye ico umuntu yokora
mu gice cy'ambere kirima arico agatasi naho nyine mu ntara ya Kirundo harabonetse uruzuba rwatumye bateye batimbura mbere mu turere tumwe tumwe abantu barahungira mu bihugu bibanyi kubera inzara eka no mu bice byabonetse mu imvura nyinshi nka mu ntara kama Yimbo hamwe no mu burengero bw'igihugu iyo mvura yarahitanye bitari bike kiretse abantu bapfuye inzu zarasambutse imisozi nayo irasenyuka. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuitariki ya mirongi vili ni ndugu yu kwezi kwa kabili mwaka wiki humbiki maja nchenda na mirongi tanu narimge. Hali kwa waga tatu wa musi ngingu ya mirongi vili na kabili yibigirizu wa shingiro jare tazunzungwe za Amerika ya Hindu se. Yare mejigwe Burundu ivdio bita ratifikasyo mururi migwigi France. Yongi ingo ya shizeho manda zibiri ntarengwa ko prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika adashobora kurenza ku butegetsi. Uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 rero yongi ingo yujuje imyaka 68 itanguye gukurikizwa. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirinda dushikiriza mu kiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Bamwe muri bo bashakaga ko president ategeka ubuzima bwe bwose. Nk'uko mwarimu Frank Buckley abisobanura, iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko yabo baryandikaga gitsindwaho gato cyane, maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho. Buckley yigisha mu ishami ry'amategeko muri George Mason University, kaminuza iri mu nkengero za hano Washington DC. Itegeko nshinga rimaze kwandikwa, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe. Abaje nyuma ye 31 nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa biba umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt yatowe inshuro enye zose, mu 1932, 1936, 1940, no mu 1944. Yitabye Imana mu kwezi kwa kane mu 1945, ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere 1945. Delano Roosevelt niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impakanyazo, kuko impaka zari zihasanzwe, ariko rero impakanyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1947, perezida Harry Truman wari warasimbuye Roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko zikwiye kuvugururwa. Commission Hoover yitiriwe umuyobozi wayo President Herbert Hoover, wabaye umukuru w'igihugu wa 31 kuva mu 1929 kugera mu 1933. Iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaracyemeje muri uwo mwaka w'1947 icyandika mu itegeko nshinga. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga. Umubare wa ngombwa wa 1/3 cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 1951 leta ya Minnesota imaze kuyemeza. Bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri z'imyaka ine imwe imwe. Abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka. Ronald Reagan yifuje ko byavaho gusa, na Bill Clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda ebyiri yabasha kongera kwiyamamaza. Bombi rero ntabwo babigezeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafite muri aka kanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Tubatumiye kubandanya mudukwirikirana mu biganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.